Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda miliyoni z'abantu mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa.
Ikiganiro muri sanga mu mpera y'ukwezi kwa mbere mu rwego rw'igihugu cy'u Burundi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever. Warabandanije ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu bwicanyi bw'agahomera unwa bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajanicenda na mirongo irindwi na kabiri. Ibyo bikorwa byabereye mu ntara ya Karusi kuva ku igenekezo rya 29 ry'ukwezi kwa mbere gushika ku igenekezo rya 31 ry'uko kwezi nyene ntibibonwa co kimwe. Amashirahamwe atandukanye yemeje kugira umuziro w'ubwicanyi n'ihonya bwoko ntabona co kimwe bikorwa by'uyu murwi. Ishirahamwe ryitwa Ase Genocide igisata gikorera mu gihugu ca Canada ntiriremera ku bwoko bwose mu Burundi bwabuze mu bwicanyi bw'agahomera bunwa bwabaye mu bihe bitandukanye, ariko iryo shirahamwe riherutse gutangaza ko ritewe amakenga n'ibikorwa byo mu rwi severe byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu gihumbi kimwe n'amajanicenda na mirongo irindwi na kabiri byabaye kuri iryo genekezo twababwiye. Iryo shirahamwe rero rivuga ko mu rwi severe wimanze kw'ibinogo byose watoye byahambwemo abarundi bo mu bwoko bw'abahutu gusa. Iryo shirahamwe riragabisha kandi umurwi severe ngo ntuvuge ibinyoma cyane cyane ku bijanye n'imvo zatumye haduka ubwicanyi muri uyu mwaka, hamwe no ku bijanye n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi. Yamara urunani rw'amashyirahamwe y'abarokotse kwicumu mu bwicanyi bw'agahomera bunwa bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajanicenda na mirongo irindwi na kabiri, le collectif des survivants et victimes du génocide de 1972 bobo bavuga ko igikorwa kiriko kirangurwa n'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi gifite intumbero yo gufasha Abarundi kumenya ivyashitse muri kahise, ariko bagasaba uyu murwi kududurira ko ugatomora ukuri ku bintu utoye cyane cyane kubishwe. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe rero na incabwenge zibiri zo mu gihugu cya Canada, turi kumwe na ubwamirira mbere na Emmanuel Nkuru Nziza yigeze kwigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari umunyamabanga w'ishyirahamwe Ase Genocide. Mwiriwe neza Emmanuel Nkuru Nziza.
Ndabaramukije n'abarundi bariko baratwumviriza bene wacu.
Murakomeye.
Yego kiratekanye.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Frederic Nzayimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abacitse ku icumu mu bwicanyi bw'agahomeranwa bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajanicenda na mirongo irindwi na kabiri. Mwiriwe neza Frederic Nzayimana.
Ndabaramukije nanje n'abariko baratwumviriza bose.
Murakomeye ngaho.
Turakomeye.
Akabeho kabagejeje he?
No musi ashushe buhoro buhoro mugabe ejo niho tuzo kwambara ibara kubavuga ko ashobora gukanya gushika munsi ya mirongo ibiri.
Pole sana. Reka dutangurire kuri wewe Emmanuel Nkuru Nziza. Urwandiko mwashikirije ruragaragaza ko mutishimiye ibikorwa biriko birangurwa n'umurwi severe, ibintu yo murwi ukora kugira ngo mwishyire hamwe ryanyu muwizigire n'ibi.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Icyatumye dusohora urwandiko ari n'icyatumye kubona kera twamira tutera ibyatsi ibikorwa biba bigomba kufubya ukuri kubonya bwoko ryakozwe mu Burundi rikorerwa Abatutsi nk'ibimaze gutohozwa mu gihumbi kimwe n'amajanicenda na gatandatu igihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyasohora urwandiko rwacu rwerekana yuko umugabo ari ku butegetsi sahwanya Frode Wall niwe washinze iyi CNDD-FDD yene kugena uwo mubisedere ko yakoze rero iho nyabwoko irikorera abarundi mu bwoko bw'abatutsi. Hanyuma rero tukaba twagiye turakurikirana ishyirwaho ry'uyu mubisedere bwa mbere na mbere waroyeho mu makosa kubera bene kugushinga bashumvikana igituma nuko bikenewe wojaho bari bumvikanye yuko urimwo igice cy'ubutungane, kuvuga Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ariko kubera nyene babonye yuko bibaye ubutungane bukozwe neza bene gukora ubwo bwicanye no bavuye baba ariko baragenda umugwi, ni ukuvuga iyisendedefite gihari yavuye muri iyo foto yakoze igihonyabwoko baciye bakuramo ico gice bararenga ku byo bumvikanye n'ishyamwe mpuzamakungu ubonye muri 2025 igihe haza ico bise Commission Calomo. Bari bumvikanye ko bw'umugwi urimwo abarundi n'abanyamahanga, mugabo abanyamahanga babona ko batarimwo usigara noneho yiganjemwo bene kwagirizwa kuba bakoze igihonyabwoko gihano abatutsi. Tunyarukije rero twavuye dukurikirana ibikorwa byabo imbere y'uko banawushinga iyi leta ihari igena abahinga yavuze bari muri Commission Technique gutegura umuntu w'iyo federe. Muri abo bahinga nyene harimwo abagirizwa mu ntara ya Muramvya no mu zindi ntara bagenywe badumwe kuri tokenishamwe mpuzamakungu yuko bari mu batunganije ari nabo bararika igihonyabwoko cyakorewe abatutsi 1983. Nk'uko umenye ntibikwiye gucobora shakabiri rero aho batinze bakagenewe uwo mugwi muri 2014 urabona yuko utanguriye gukora ari nacyo catumye tudasubira kurenga ko rwamaze kuri kubiraba nk'ejo bundi baradutse mu ntara ya Karongi. Umukuru w'umugwi Severe arashikiriza yuko ngo batwe ngo ibihumbi by'ibiziga by'abarundi bishwe mu 1972 ntashikirije ubuhinga kuvuga metode scientifique yakoresheje kugira ngo atandukanye ko ari ibiziga bya 1972 canke ari bimwe by'abatutsi 1993 igihe sahwanya Frodeu yafasika inganda kamara abatutsi ngo iriko ihora ndadaye nk'uko byari byagenze bukebwaho umuntu umwe gatandarangije nk'uko byari byagenze bukebwaho nako kumusira umukamenge bari baragenze guca nyene umukuru w'umugwi Severe avuga yuko batoye ibiziga by'abantu bishe mu 1972 bikaboneka ko ari kwa kuntu rero ukwikundwa akazi kuri CNDD-FDD itwara uno munsi yayihaye ako kazi maze rero bagaca bavuga muri ya mvugo ihinyitse yo kuvuga yuko bariko batunganiza abahutu mugabo ibyo nta kibi carimwo nuko bica bica mu gufuza mu kuzimanganya iyo nyabwo kutakora abatutsi muri make cyo cyatumye tuvuga dusohora urwandiko.
Ego me namwe Frederic Nzeyimana ibikorwa byo mu rwi mu bibona guteka urwandiko rwasohoye na nishyamwe asi genocide narwo nyene mu rubona gute
kubiraba umugwisi ibikorwa by'umugwisi Severe twebwe nka bahurikiye mu runani rwa Collective des Survivants Victimes de Genocide Hutu de 1972 turongera ko na imbere n'inyuma ya 1972 kuko kuri twebwe ibonyabwoko byabaye mu Burundi ntibitangura mu 1972 ritangura n'imbere yaho rikongera rikabandanya. Umugwisi Severe kuri twebwe wari wahawe kwiga amabi yose yakozwe mu Burundi kuva imyaka babahaye tuvuge cyane cyane iyo turaba ni kuva imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana cumi na mirongo itandatu gushyika ku bihumbi 2025 urabye neza ukitonda ukaraba ibyo basabye umugwi wa Severe gukora njyewe niko nabivuga mbona babahaye gukora ku mabi yakozwe n'amaleta yariho kuva 1965 gushika ku 2025 izo leta nazo zatwaye Burundi kuva ico gihe zose zari leta hariya micombero canke yabagaza canke yabuyoya zose twebwe tuvuga ko ari leta zari ziganjemo abatutsi b'abahima biriko birigwa byose na Severe na mabi yakozwe kuri ico gihe abo bantu aribo bari bagitwaye Burundi kuva igihe bakuriye iyo two kwita leta y'abaganwa 1965 by'ukuri apana 1966. Ama rero twebwe ku 1988 no 1993 no 1995 yose kuri twebwe n'iryoho nyabwoko ryatanguye kuva igihe izo leta ziganywa abatutsi b'abahima batanguye gutwara Burundi. Hanyuma rero dufate ko Severe yategezwa kuba ikiri kwiriga nyamukuru ari icyo nyine cy'iho nyabwoko ryabaye mu Burundi uti gute twishimikije ingingo y'inama mpuzamakungu ONU yomugi umutimuri majeshi na mino na mino na mino gine
na mwa niko tukwa kureshi zee mshia na Frederic mwa niko tukwa kureshi zee ubugi chanyi mbuga humila urunwa kuko ihunya bwoko n'ikintu gihambaye cyane rwose ika nishiramwe impuza bakungu niyo hajyafashe ingingo yemeza ko koko ubwo bwicanye bw'agahumira bunwa ari ihunya bwoko
yo na ingingo y'inamashiga makungu iratomora neza ko ihunya bwoko ari cyaha kibi neza na neza gikogwa na mareta kandi kidaharigwa leta zisi yose harimo n'u Burundi zikaba ziyemeza guhana bene ico cyaha mu gihe byibonekeza neza ko cyakozwe cyateguwe neza kuzimanganya umugwi w'abanyagihugu cyangwa basangiye ubwoko cyangwa basangiye umuryango cyangwa basangiye idini twebwe ibyo akaro izuba ryakayiva atangwano iri mu Burundi ntambara yariho abarundi benshi baturuka mu miryango amaclan y'abahima barenga kwiyadu inusi y'umuriyoni
icyo kibazo
impapuro z'amazina buryo atampari kwayo mazina yari yateguwe imbere kandi umwanya baza kubasanga iyo bakamenya niyo bajana nico gituma igipfuriro cyo kurugo
reka ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi dufite akanya gato cyane rwose reka tugaruke kuri mwebwe Emmanuel Nkunziza eka na Frederic Nzeyimana nyine cyane cyane mwebwe incabwenge ari mwe mukwiye kwira karorero abandi mukarabati eka mu Burundi birazwi ko abarundi bacanye mu bicanye mu bihe bitandukanye eka abicwa akari ubwoko nka bwose ni kuki mwebwe mutotanga karorero mukavuga ati umuntu wese yakoze iryo bara reka tumushengeze aho kuvugira ko kenshi na kenshi usanga umenye ngo umuntu wese avugira ubwoko bwiwe icyo kibazo mukivuga kwiki Emmanuel Nkunziza
murakoze ntanguye guhura gatonya canke ndabibutsa twebwe mwishiramo rya cyane tuvugira ubwoko umwe namba na gatonya no mu ntangamara mwavuze mwakoze kandi kwivuga nibukije abumviriza batwumvire yuko no mu Rwanda ko twavuze ko twemera ko hapfuye abari mu bwoko bwo twebwe cyo dukora no guhagarara kuri cyerekana yuko igihe bimaze gutohozwa bikaboneka ko umuntu yishwa kubera ubwoko bw'iko yavutse ari umututsi bidasigura yuko duca tugomba yuko ico gikorwa cy'ubusondo butungane kuwo yamaze gutunganirizwa bakakoranke bakagira anke gica gihagarara na ku gice gifutwe niyo seze kugira ngo babanze data wanje bumvikane bishe na ko barondere abo babariciwe bo mu bwoko bw'abahutu n'igituma bice ico kikaba intangamara bituma rero twebwe tubibaza yuko turakora turagerageza ntitunagerageze n'ibintu bikora twe kandi dukoresha iboneka ifite base scientifique ifite ishingiro mu bumenyi nk'ibi byo kuvuga umugenzi ajari karavuga ngo ireta z'abahima ibyo ntibigira ishingiro na bana gato je ibyo byo ku mwabihonya bwo ku byo gwashonya bwo ku nabyize nico nakoze ku bushakashatsi muri kaminuza rwe wa doctor ntaho bihagaze na bana gato nyahubwo binyuranye n'icyitwe ihonya bwo ihonya bwo ko ntirikogwa n'aba bo mu bwo kubunaka n'uko abahima banaka mbaye nzima ihonya bwo rihagaze kuhirwa reka nsubire rihagaze kuhirwa ntirihagazwe rihagaze kuhirwa cyo ni cyake nshu gufunze kugira ngo avuge rumwe niyo leta yitwa yuko iriko ihana isubiriza mu ndumane abatwaye ejo bundi aho rero niho nagomba kuvuga nti nuko bavuga ngo utosora ifuku amanakati muntu mbe muntu ki ntibure Frederic yibuke yuko azwi ko yitwa ko yize ntasubire kwitira ubwoko ko bwica
yego me Frederic Nzeyimana namwe mugire icyo muvuze kuri icyo kibazo nyene kivuga ko nk'incabwenge ari mwe mwari mukwiye kwira karorero abarundi cyane cyane bato bato mukamenya ko ibihabaye bwicanye ikamwe isi mwukorera hamwe ayo mashyira hamwe yanyu ukorera hamwe kugira ngo ika adome kurutoki abakoze ubwo bwicanye maze bahanwe baba mu bwoko ubwo ari bwo bwose niko kiri ibyo bintu bisana bitabo bitibonekeza cyane
kwebwe ni mu runani rwa collective de survivance ikibonje genocide hutu do 1972 avaye apre je nibyo turondera kuva kera nibyo dusaba kubera butungane bategerezwa kuringaniriza abantu hanyuma harimo n'ibyo byihonya bwo kutungana kare ubwo buza kuduma kuri toki ukari ihonya bwo atari ubwicanyi busanzwe aho dutandukanye na Manuel kandi adukoresha nanjye nize anthropologie narabigize mu bushakashatsi bwinshi uburyo basigura ihonya bwoko biratandukanye rwose n'ibyo bavuga ngo umuhutu yishe umututsi cyangwa umututsi yishe umuhutu mu Burundi wishe umuntu uwo ari wese yishe umuntu akaba ari umurundi wishe umuhutu cyangwa umututsi ibyo si byo biri ihonya bwoko ivyo biri mu butungane busanzwe uwica umuntu batiza kumucira imanza kuko nibo bantu bahariho wishe wicume muri aha ivyo rero twebwe turiko turavuga ati twibaza ko arizo byabaye 2022 cyangwa 1993 cyangwa 1865 abantu b'abahutu umuhutu yica umututsi cyangwa umututsi yica umuhutu ivyo ni ibintu bisanzwe rwose nibaza izo manza nubaka izica zabisha abantu imanza zitaraboneka ni imanza izo nyine z'ihonyabwoko ari leta yategerezwa kubahiriza abantu iyo nyine yiha kubera ibyo yapangapanze gutura abantu ikaza kubica ikabata mu bipfuriro icyo nicyo kitaraboneka bakaba nyari akaba leta tuzi zabayeho zikaba zarisha abatutsi niba zicira imanza mbwa zarisha abahutu bivuga uko nyine ibyo byaha y'amaleta yica imigwi nibyo gushiko turabona mu Burundi uriko birashirirwa imanza
yego me igikorwa cy'umurwi
ari abahutu bica abatutsi cyangwa abatutsi bica abahutu
ikorwa cy'umurwi ibikorwa by'umurwi ya severe turabiga koko ariko mu kanya reka tubanze duhe ijambo abanywanyi biradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Denis Bayisenge muri Veneza.
Hello,
muratwumva?
Nabumvise kuba mwitangura kuganira.
Yego, muri hehe?
Ni Tanzania
duka ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Nabona severe ikintu iri kuyakora ni cyiza kuko ntabwo ibyura ibiziga by'abahutu gusa cyangwa iby'abatutsi gusa nimba hindi na kabiri ikaba ibyura abahutu gusa kakerekera ngaho ibyaregamiye iruhande rwa politiki ariko nimba izura kubiringe na kabiri abahutu bapfa ikazoza kushyika aha abantu bakiriye kuguhita bakambara mu kinogo kimwe cyangwa mu kivunga ikabaza n'abatutsi n'abatwa n'abaki ntabwibyo ari kwandi bwa politiki gusa abarundi dufite ingwana imwe mu mutwe tubonye ikintu kijya mu bateke kimwe by'amatora inshuro nyinshi kijya kwandi bwa politiki ariko kirabe neza kirabe bakora gute bakaza kuvuga ngo bari kwandi bwa politiki kumbe bajura ibiziga byose aho usanga bamwe bashaka kuzana icyatsi mu barundi bene wacu abaduka kimwe mu makungu kandi yuko leta izana ibintu by'amoko cyangwa se ingingo za politiki kumbe si byo barabe neza rero baza bakatigitira kandi nk'uko bari bwa mbere mu 2015 bazana ibintu
Denis Bayisenge murakoze reka Emmanuel Nkurunziza agiye icabishwe
murakoze neza ngageje ku Chamuri Makeno umenga ikibazo cya Denis Bayisenge naho gitumvikana nka neza kubera umurongo nico kugomba kuvuga yuko ibikorwa severe cyakora no munsi ngo bikorwa neza ngo ko ataho ngo namba na gatanya ngo rikorwa yega mu gacanga ikore bya politique sinibaza ko bivuga ariko biri no kuri urabye kugena severe bwa mbere na mbere yadutse na ko yongereje umurego nkuko babivugaho hakurya ngo muri ibyo bikorwa bikajyana no kugene hariko hatangura ibikorwa cyo kwiyamamaza cya 2027 mu gaca murenza ko yuko ibyivuga iriko ishikiriza ibyo yita data wani bitegeranyo z'ibyo yamaze gutohoza usanga ni urupapuro ni kopi ni fotokopi y'ibyavuzwe n'iyo nyine collective turiko turavuga uno munsi collective yagenye ifitaniye amasezerano yo leta ya sendebe yakoze ubu bwicanyi kwa Domikuru Toki Mutama nk'ubwo bw'ikaruzi atari ugomba kuyiyobagiza ukura kubona umuntu abona yuko ni nk'inyabutatu kuvuga yuko hari leta yiganjemo abakozi b'ubwicanyi nyine butaratohoza umugabo akaba arica indomako urutoki bambe na kopi igena bene gutohoza urumva bambe ko bimwe abajuriste bita incompatibility no kuvuga confidentiality hanyuma hakurya hakita ko ari abitwa data abandi badarwanira ibyisho bya politiki nka collective bagaca bavuga bati tugiye gusaba leta ihari yuko yemeza ko habaye ihonyabwoko yo 2022 kiga abahutu mukibagira yuko mbere ibyo baranyene rikiba ibyabaye mu Burundi hari umuhari ukorera mu Kinyegero ari no wabyaye za Prode Bunafenze na Paripe Utunizini witwa ubu umugambo w'abakozi w'u Burundi uwo rero nawo ukaba ari wo wari wararitse abantu muri za ngingo cumi yuko wokwica umutotangiye gusubira kuboneka nibyo na cane cane ntunga gatandaragije azanye
nyuke na cyane cyane umukuru w'igihugu yahahoze imicombero mishe yaratanze iganiro mu radio y'ababirigi yarake umukuru w'igihugu ari utse yuko igihe yari umunyeshuri mu bibirigi yatumiwe mu nama ukuje gutegura ingene bwo kwica abahutu bibaza yuko ari umuhutu kwari kubera bakanzwe bahenzwe ngo ningene data wanje ngo izorugiye buri neza ibyo byose ni ibyemezo yuko ugomba kuvuga ko uwo muguha ari severe uri kugaragaza kwerekana ko 72 hahamwe hishwe abahutu niko abahutu barishwe mugabo hahirikwa imbere na mbere kumarwa abatutsi nk'uko ibyo byemezo n'ibindi
byose Frederic namwe Nzeyimana ku cyimbyo cyashwijwe na Denis Bayisenge mu kanya gato
ikwitwe bwe severe ubugira kirakora nk'abari mu gihari cya collectif de survivants victimes du génocide des Hutu de 1972 avant et après tubona severe itari kirakora neza icyo bayitumye gukora kuko amabi yose bayihaye kwiga na mabi yakozwe igihe igihugu cy'u Burundi cyakontororwa n'amarera micumbero amareta y'abagaza amaheta ya buyoya bo buse kuri twebwe tuwashira mu mugwi w'abahima ibyo bari ko ari ga byose byizwe ico gihe hanyuma ari byo kwa micombero ari byo kwa bagaza ari byo kwa buyoya ntabyo ndumva severe iri kiravuga hanyuma gaca nishura gaca mboneraho Emmanuel aravuze agaruka kuri yuko ibyo 2022 byatanguye n'umugambwe ubu na inisho kugambire fise nagomba kumurungika Manuel aze gusoma igitabo cyo wari ambassadeur mu Burundi yitwa Thomas Patrick Meladi ya nuje ambassadeur wa leta zunze ubumwe za Amerika yara mu Burundi yaranditse igitabo cyitwa Burundi the tragic years hanyuma araduha umuco ku byabaye 2022 kandi aduma kuri toki Manuel yabaye muri OUA mu mwaka mu 2022 mu kwa gatandatu 2022 harabaye inama ya OUA muri Maroc iraba yukwiga ikibazo cya genocide uko nyine cyari kibazo cya genocide yabaye mu Burundi ku hutu babaza leta yo kwa micombero leta yo kwa micombero yishyuye abagiye guserukira Burundi mu nama y'OUA nagomba kubwira Manuel leta ya micombero ubwo nyine ntiyigeze avuga ntiyasiguye ivuga yuko ari abahutu cyangwa abaserukiye i Burundi harimo simananiye n'abari bajanye bavuze ko mu Burundi ata kibazo cy'amoko kiriho batagihugu na kimwe cyo muri Afurika cyoshobora kwipima ku Burundi mu buryo abahutu n'abatutsi bumvikana abantu bari bapfuye micombero bamubwiye twakozeho nyabwoko basiguye bavuga yuko abahutu n'abatutsi bumvikana abo Manuel ariko aravuga yuko bari bateye babe mugambwe ubu watwara igihugu ico gihe nyine ntabo igeze yagiriza none Manuel abikura hehe
yego me reka
hanyuma ari cyo gituma je mbona iyo severe nyine kubera iyo twe turacirura kuriko turavuga ibyikora jewe bere yubu no igiranya n'iyo leta ya micombero
muri mwese rero aho muhurira mushya na he Frederic Nzeyimana aho muhurira mwese na Emmanuel nuko severe itari gukora neza
yose ramahoro ko batewe n'abanyamahanga bafashijwe nduze n'inteko z'ababirigi z'abantu z'abanyamahanga na severe ukwikira kora bayitumye kwiga ibintu by'ubukuri ku mabi yose yamaze kuba mbwaci imyaka itandatu uri kuriga ukabuteramenya ko abishwe 2022 bari abahutu kandi ko bicwe na leta ya micombero uko kuri kuzoza n'ukwahe tubona bakora nko kwa micombero abuza kwiga ngo bavuge ukuri ubu bariko barondera ngo kwiga ngo abantu basubize hamwe bishoka ko biga gusubiza hamwe
utarabona Frederic Nzeyimana
bande basubiza hamwe ibyibintu severe yatezwa kubimaze kuvuga muri iyo myaka itanu imaze gukora gushika ubu ntabyiravuga kuri twebwe turacyarindiriye
yego muri ko muvuga rero mwese aho muhurira na Emmanuel nuko umurwi severe utari gukora neza tuzogerageza aha ku ijwi ry'Amerika turabe ko twotumira umushyira nahe ndayicariye arongoye uyu murwi ariko mu kurindira turafise ibindi bibazo tuganira namwe reka tubanze duhe ijambo Emmanuel Ndayisenga Emmanuel Matumba
Niriwe
neza muri hehe
ni Kigali mu Rwanda
uri mu Rwanda ego urafite
ego banu surize aba batumirwa uko ari babiri
barakumva duga kwijambo ikibazo cy'imbyiro
Ikibazo nashakaga kubabaza ese nizere mpamvu bo baba batekereza kwandika izo nzandiko zivuga ko barwanya igikorwa cy'uwo mu RCVR bakazikora ubungubu kiba batarabikoze kera aho ntago zaba ari impamvu za politiki ntago baba bashaka uko bikorwa kandi icyo ni igikorwa cyiza kubera ko bari abantu benshi n'inzego kandi na nubwo nta nubwo bagira ubwoko bumwe gusa ni umuntu uwo ari we wese aho bamenye hari asabye baragenda bakamukuramo.
Icyo kibazo bwa mbere na mbere Emmanuel Nkurunziza mu kanya gatoya cyane rwose
murakoze neza. Nibaza yuko umushinga ntahe Ndayisenga Emmanuel ngira ngo ntiyari asanzwe dukurikirana haba namba na gatoya twebwe ntitwasohoye urwandiko gusa kandi sikumva za politiki ishyirahamwe nserukira ryagemewe n'amategeko muri Canada kuva mu 2002 n'imiburiburi gatatu ku mwaka rya muryo butumakungu ibigoye Burundi byihonya bwoko ryahiza abatutsi tarahantu cyo kimwe n'ibyo dukomoka ko afite genocide kiri munsi w'ubujumbura kuva 1993 rishingwa kugeza ugaca 1997 ryemerwa n'amategeko gushika n'uno munsi naryo nyene ntiririndire yuko haba isekezi yo kwitoza ahubwo reka mbonera akanya n'ishure Nzeyimana yahaswe kuvuga neza n'uko yagarukiye hagati kuko abahutu n'abatutsi mu Burundi ntitwigeze tuvuga canke ntabigeze kuvuga yuko batumvikana abatumvikana ni abicanyi bitira ubwoko bw'abahutu hamwe na bene guhigwa iyo baba batutsi canke baba bandi cyo rero ntihagira abarundi asubira kugihendwa hanyuma kuvuga ngo mbega ngo twavuze yuko ngo hatugwe kwicwa abatutsi ngo na kabiri twabikuye he uretse yuko ni icyo gitabo cha ambassador Thomas Nyerere nagisomye twebwe na mbere turi ko tuganira kuri radio yanyu tariki 30/2018 namubwiye neza na neza igitabo cha Mark Manirakiza cagiwe preface na secretary executive of UDC Alain Dubrow cerekana impuzamatsinda ingingo 10 bararika abantu b'abahutu ko bica batutsi cyo kimwe nuko namweretse yuko n'imbere ya Munyamerika John Stockwell mu gitabo ciwe In Search of Enemies yerekanye yuko ishyahamwe yakorera ryo kugendereza amakuru aha muri Leta Zunze Ubumwe ryari ryahenzwe rigafasha bene gutegurwa bwicanyi muri propaganda mu kugira ngo bateze urubuga abo bari bahanganye muri politiki urumva tutagombye kurandira kandi biboneka tugomba kuyoza kuri
Frédéric Zeimana ikimbo cyashikijwe na Aimé François na Emmanuel Ndayisenga avuga ko izo nzandiko zose zishobora kuba zisunga politiki duga ku ijambo mu kanya gato
uburyo bishobora kwe nta namwe twishyura twe turi ko turavuga ntababuze nta namwe twisunga ibya politiki twebwe urunani rw'abantu babuze ababyeyi abo bavukana n'ibiki nta namwe twisunga ibya politiki tuvuga ku gatwe kacu byatubaye ko ibyabaye ku mashiga yacu ari mu 1965 1968 abo turi kumwe n'abantu umwe wese avuga ati ibyo byabaye iwacu nta politiki irimo kubera ibyo umugwi wa severe bamaze kuwushyiraho byari byiza twanyirinyarutsa twari tubona gusa byaratevye mu 2000 mu kwa kane ku 2017 niwe ubwanje narashikirije perezida wa severe igitabo cy'impapuro zirenga amajenandwi zirimwo ibintu byose bakeneye ku bwicanyi bwabaye amatohoza hoza bose bategereza kugenda ku byabaye 1992 naragishikirije ariwe na televiziyo nigeze numva gushika icyo gihe imyaka ibiri bavuga na kimwe muri izo byanditse muri ya gitabo harimwo ibyo twatohoje byavuzwe na Rene Romarusha ku ihonya bwo kujya 1992 uwo yari umuprofeseri muri Universite y'i Burundi harimwo ibyo nyine bya ibitabo bya Patrick Meladi yari ambasaderi mu Burundi hariho ama article yasohotse hano muri Canada yitwa Céline Concept yanditse commence kuri le hutu di Burundi encore vivant aho hari mu 1992 nyene harimwo Ted Dometrize yitwa Taylor muri Université ya Madison yanditse ari karaba ingene Amerika za yishuye mu 1992 gushika ahavuga ati Amerika ibyo 1992 ikwiye izina rimwe gusa ni ihonyabwoko avuga ati ibihugu bigikoresha ayandi mazina nk'ikiza cyangwa tragedi cyangwa amamasaka ibihugu harimo n'Uburundi na Severe ibihugu bidashaka gukoresha ihonyabwoko kuko bizi yuko ukoresha ihonyabwoko ari ibintu bijya bitegereza gukurikira ariyo mategeko aca gufata ubu nyine kubwa amategeko y'inama mpuzamakungu banga gukora ibyo bikurikira nicyo gituma bamwe babyita ukundi. Ikintu cya kabiri kubera nyine Severe itari kirabikora mukwezi numwa kweze mukwezi kumunana kwizina rya bashika kimbabuza wa 22 twarashikirije mu nama mpuza makungu oni ije nebo miro bikuru byagateka bishirwa gateka kazi na muntu zero pet do connaissance ya genocide yabaye mu 22 harimo ama preuves yo duze inama mpuza makungu
nikanda basabe mumpe
usaba kukoresha twari yatoye
mumpe ishungu fingufinda ona kanya kihuta cyane rwose mushya na he Frederic Nzeyimana tubibutse nshuti mwese ko muri komara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Aimé François.
Ego mwe.
Muraho.
Ego mahoro.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ego murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye abajana nawe babiri Emmanuel Nkurunziza na Frederic Nzeyimana bose bakaba bari kuvuga ku bikorwa vya mu rwi Severa mu Burundi. Uga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Ego mwe cyambe ni icyumviro.
Ego.
Banza gushikiriza yuko Severe kwa zingine ikira kora kubyaba 72 gusa mugabo byo byawe 72 bishiye byaje bizanana byavuye ku bazungu badikemo ibice ibijya bavuga ko sinzi cyo babashaka mishanze je nabona yuko byo baye byize bahereye ku muzi w'abarundi kuko kahise ku Burundi nigatangura 72 bagakurikirana abantu bagiye baracishamwo abarundi akishamwe babyamwe imbuto y'amacyakubiri hanyuma nakabandanya kuko ndabona menga Severe izogira ikiringi garukirijeko sinyoza ko izoshikana kubyabaye mu matora ya 2015
aho ntishikayo ishikana mu 2015
ariko urumva yuko ibyagumye biba bisa n'ibyo byabaye abantu bagumye bicwaho n'abatawe muri fosse commune nk'uko byabaye 22 nca mbona yuko byari kuba byiza batanguriye hariya ku bazungu bakabandanya gushika ku kiringo turi mwuba hanyuma ikindi kibazo halo
duga ku ijambo turakumva
ego nashaka kubaza kubera iki turi mu matora mugo bagaca ariho ba bakora ibikorwa byo kugura amagufa byo kwerekana ku mateleviziyo ku marezo sosiyo jemo na menga bizohava biba inzira yo kwiyamamaza abavuga ati mwebwe nitwe twabarwaniye urugamba kandi mu isanzu abapfuye ni ubwoko bwose ndibuka yuko ari amakambi yaza arategwa naho nyine ugasanga arimwo abatutsi usanga arimwo bavuga iby'abahutu ariko naho n'abandi umuhutu aya n'abatutsi barapfuye sinibaza ko n'abatwa batapfuye
murakoze Aimé François reka abashinga ntare turi kumwe baragira icyo bavuze ku cyimvura mwashikirije kivuga ko gitohozwa reka yari kwikuba kuva ku bazungu bateranije abarundi gushika ubu reka ariko tubanze duhe ijambo na Jeremy muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
akandi kazina ninde
nirandekura
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni cyumvira nagomba gutere ubyo umugwi Severe uri kurakora ni igikorwa kidasanzwe kubera ko ni ibintu bizoshobora gufasha urundi rungano kugira ngo rubone ingaruka y'amacakubiri arahurike ku bwoko yagera abarundi ariko gusa ikintu noshobora kuvuga ni bidoce bituma bibe imbo ya politike nk'uko nabisomye nibiye imbo ya politike ngo bice bifata iyindi ntumbero oya nibikore hama ajya amagufa ashigwa ahantu ku buryo abarundi n'abazovuka mu nyuma baze babone ingaruka zatewe n'amacakuri yagiye aba mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nibiyumvira nibagira akagatima ko kongera kugira amacakubiri baze babone igishobora kwabuza kubishyira mu ngiro babone ko havuye amaraso hapfuye abantu benshi hama bityo bavuge bati ibi bintu ntikure gukogwa ko bica bizana ikintu kiri mu gihugu nico nashobora
gutera murakoze Jeremy ntirandekura reka bashinga nayo babiri bagira icyo bavuze mu kanya gatoya cyane rwose Emmanuel Nkurunziza icyumviro n'ikibazo cya Aimé François avuga ko umurwi Severe wari ukwiye gutangurira ku gihe abazungu batangura kuryanisha abarundi gushika muri iki gihe ikamuce mutandukira n'icyo kibazo n'icyumviro cya Jeremy avuga ko umurwi Severe uri gukora igikorwa cyiza ariko ukaba eka ibyo bintu bitorwa bikaba cyari bintu byo teranya barundi duga ku jambo inyishungu fingu fikuri ku byo vyimbere byabo bashinga nta babiri
akabe neza ego nivyo ndemeza yuko batabakwiye guhagarara cyane cyane 72 ariko cyo ncankebura se veri gihe iyo leta yihaye akazi ko nabakozi biyo leta igihe hindiye jo bundi ngo nibahere ngo ntasubire kuri 62 ngo reka bazohere ngo 48 iyo mwaje mu 85 ngo kuva urumva abanyamahanga batangiye kuza mu Burundi ico abantu batashutse kubumva mbone hakajyo kugusigura nukuvuga yuko bagomba kubica bijana na yambugo yabigezweho ariyo ituma bahindura ingorane ziri mu Burundi bakaguma amaso abarundi kugira ngo barabe hanze bavuge ngo byatewe n'abakoroni umugani wa kwabo bakoroni aribo bakweze byose kuko nizo bashobora kuba bakweze kuri iyo mbuto y'amacakuri ariko iyo zo kuvuga ngo bahere 85 ni byayo nibyo kugira ngo ibi byatewe n'abarundi yitiwe ubwoko bw'abahutu agomba kumara abatutsi canke izindi njyane zabaye yitwa abakoroni ntisuri kwitwa by'abarundi hanyuma kandi aciye avuga yuko tworaba kahise ndamushigikiye ahubwo na cyane cyane bari guhagarara kuvuga ku 1959 mu bihugu cy'u Rwanda twe dusangiye umutware abakoroni b'ababirigi ariho hatago yukoreye kihari ihagarikira impirimbanyo umugani wabo z'abahutu kugira ngo zimare abatutsi abo nibo mirerekano na jeunesse mirerekano 1963 batangiye kurabira maze bararikagwa bakamara abatutsi gusanga 1965 ni nabo bariya basoda bagombye kuwushinga leta imara abatutsi mu Burundi 1969 muri bimwe bita plankaka bagomba kubandaniritsa ko maze wowo ikamenyekana hakiri kare bagacirwa imanza ari na ho haho rero bene afite inganda muri 72 bahere reka ndangize kuri iki cyane ntirandikura vuze yuko byo bavyiza ibyo biziga bisigaje bigiye habona abantu bakona ko bajyago nibyo cyane mugabo byo ja habona biriko amazina y'ukuri ntibibe byuko ndayicariye nabo basangiye kajya kabisende despite yabahaye baza kubesha ngo ni abanaka ngo na 72 bataduhaye ni uburyo scientifique bashingiye kumubwira wabwe ko ari ibyago 72 atari 93 nari gihe tuba tuzi ko kujya kwikaruza ariho ibara ryaguye abatutsi bagahera ahubwo ari na bya bindi nari navuze yuko ari kugira ngo bashyigikire FNDD mu bikorwa birimo shufi ya
mahanga
nyarukije gatonya kuko mugaragaza ngo Nzeyimana yake ntabwo ikeneye gukosorwa ngo cuko data abantu bitabugwa amajana n'amajana bashyikirije igikuru usumurongo kuko twese tugiye ngo tugasoma amabibliography izo twanditse ni kujya turaba ikirimo tukuraba akarongo ahandi hoho ubusho bw'impene niba burutwa n'inka imwe canke zibiri Le marchand par exemple yavuze le marchand uretse yuko udatanga n'ibyo yarigishe kaminuza mugabo niwe yama yandikana ntaryo agabanya apfubya ibyagombye kumara abatutsi avuga ngo ni Jacqueline uvuga ngo nabantu ngo bagombye kwikura ku intwaro kugira ngo asubire kwerekana wa mugambi wo kumara
abatutsi
rero twoje turora ibyo tuvuga igihe tuvuga byakozwe muri nations n'ibyuko amareta yoca agira icyakora kugira ngo bahane abakozi b'abanyabwoko si umugambi wa
leta
bayita responsibility to protect nicyo nagomba kwisanga
reka tumuhe ijambo Frederic Nzeyimana nawe nyine agira icyabuze kubyashikijwe na Aime François na Jeremy duga ntirandekura duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose
ikibazo cya mbere cya François ntagifite inyishu kubera kiroroshye kandi nagomba kubivuga kugira ngo n'abandi bose bace babyumvira ko ibya severe yasabye ibyo bimataye n'abakoloni basabye na severe gusubira inyuma ku ndyane zazanye n'abakoloni niyo tic ya mitrize yanjye nagize muri anthropologi ibyo nibyo nize nibyo nanonosoye nibyo nagize ko recherche muri mentrize yitwa organisation sociale et dynamique de la conscience ethnique au Burundi basubira niyo bavuga dynamique de la conscience ethnique au Burundi icyo nize mwo kwa kumenya nyine nge nabantu mu Burundi Burundi kare twa dufise imiryango ni kramu ni France ijana na 18 y'abahutu basa ubuyitwe y'abahutu mu gakare bara bajije abashuye ababanda baki 24 y'abatutsi babahima na 54 y'abatutsi babanyaruguru urumva baratandukanya abahima n'abanyaruguru na 23 ubu yacitse imiryango y'abatwa ibyo nizere kwari kuraba ingene iyo miryango 118 y'abahutu y'abashu abahanza bakiri havuye bacika bose umugumwe w'abahutu icyo ni kimwe nize ababirigi ni babitanguye ya miryango ya 18 bose bace baciga umugwi umwe bagira umugwi w'abahutu gusa kandi kare bari bafite ayandi mazina cyo ni kimwe ababirigi bakoze muri ibyo byo kujyanisha barundi ica kabiri ni muri iyo miryango nyene hari wundi watironga mu nyungu ni iyo miryango 24 yabahima wisanzwe iyo ntana hamwe yarayifatanye no gutegetsi bw'ibwami muhima ndi yakoze ikirenge ibwami hari himiziro itandukanya abaganwa n'abahima ubico giye ku babirigi ico cebe nakihaye cyose bitangura kuva imiryango y'abahima itanguye nayo nyene guhonyora mu butegetsi bw'ubwami kandi ku gico giye nyene niho mu Burundi hacya tangura izo ndyane z'amacakubiri acyo gitemeza gutangura mu 1662 nico giye abahima bariko nabo nyene baregera ubutegetsi bisanzwe abahima batari bafise mu gufatanya mu bintu byo gutwara by'ibwami abandi igihugu cyahindukiye kuvanya abahima bashyize ku butegetsi ibyakurikiye n'ibyo CVR iri kiriga
yego me mutandukiye ikibazo cyane
amayaga cyari kibazo ntuze cyo cyavuga yuko abantu bapfuye bo ari mu bwoko bwose ni cyo kwa François nagomba kumubwira François nabivuze ubwa mbere abahutu umuhutu yishe umututsi siho nyabwoko umututsi yishe umuhutu siho nyabwoko ibyo nibyo bita umuntu yishe uwundi ni murundi yishe uwundi ubutungane busanzwe bikora ibyo turiko turavuga si ibyo si uko mu binogo harimwo mu binogo rusange harimwo abatutsi n'abahutu nkuko Severi kunda kubivuga icyo si cyo kibazo ni icyabajyanyeyo n'uwabajyanyeyo n'icyo yabahora tugezere ko abantu bari mu binogo nk'iki cyo kuruvuga cyane cyane usanga umuntu w'imuyinga w'ingozi wa w'igitega w'ikarusi w'ibururi w'imuranze wo mu kibitoki ajyanye ku ruvubu nawe bari mututsi ikibazo kiguma ari cya kindi ninde yabazanye ngaha yabazaniye iki icyo nzi twe twatoje nuko n'abatutsi bo baryamye ku gipfuriro cyo ku ruvubu gipfuriro niyo rya mutwatoye mu Fosse Commune n'abatutsi cyangwa abanyamahanga baryamye hajya ku rubuga vubu bishwe cyo kimwe nabo bandi bahutu batwagwa ni ukuvuga bahitanywe n'ico cyarondera abo bahutu
ndabona kanya kihuta Frederic mutandukira n'ikibazo cyane irande kuratwa ego murakoze cyane rwose reka duhe rero ijambo n'abandi banywanyi bi radio ijwi rya Amerika turi kumwe ngaha turi kumwe na Richard Butoyi Richard muratwumva
hallo ego nabumva
muri hehe
Ujumbura
ego duga ku jambo kibazo cy'imvura mu kanya gato
cyo cyo mbona fite
ego
none ko ariko barakana yuko atabonye bo hoje bajya rabaye nabije bintu bivuga cyo gwa mu bajya abantu abantu yishwe kare bakicwa ikifunga bakicwa hamwe none ikarusi yikiwa nitege ujya mu bwe sefesha urakona ubaye ubyango igaragare igaragare babwiza byango bati bari baba abantu mwice byango nagira na kimwe kizo menyekana hariho na bamwe bivugiye ngo batwara amamashini banyuga amamashini kegere baza kuyimba kuyimba kwinza bafurira bari kandi barabyemereye ego sa se twara muri ego
so cyane
amahoro muri hehe
yo ndi mu cyangwa zo muri komune gisaga
ego murafite ikibazo mafite cyumviro
ambo iki ni cyumviro ahubwo na sini kibazo
ego
akuri yavuze ngo umugambi wa Severo sino mbere ya politike mhm uko rwande rwanje ngo rwande rwanje kandi mbere ya politike no biha mutikuki
mhm
kandi na rutefuba ndacari muto cyane ko kumukiriza kahise ku gihugu uhereye muri za 87 nkabona ko tuzoheza tukamenya mbega abavuga ko hishwa abatu abahutu cyangwa abatu zose hishwa abantu rero hari icyo abantu ni umwanya wo kuvugana kwa kuri Severi ikirarondera umuntu akamenya ababikoze tugasabana imbabazi tukanywana tukarekuriranira maze tukabana mu mahoro tukubaka Burundi tukabana mu mahoro tukubaka Burundi bushasha burangwa mu mahoro n'iterambere
yego murakoze Jean Luc
ata amacakubiri aharangwa imwe z'amacakubiri ngo batubarishwe ngo batutubaje tukabisezerera burundu ariko twanje kumenya uko kuri kwa kaize.
Murakoze Jean Luc Irandelera e ku vyimviro mushikirije reka Frederic Nzeyimana ivyo vyimviro vya Jean Luc Irandelera duga kwija mu mukanya gatoyi cyane gose.
Hi Jerry Ben. Jean Manuel.
Et Frederic Nzeyimana.
Et au fait que ngarwo hi ndega
na haye Nzeyimana.
Lagikura hehe. Chochu lagikura hehe. Chumi chambe wataku kuruande wose harishwa abantu nuko kumwe wose harishwa abantu. Kwebwe nta abantu twishye twebwe twara babuze.
Hariho Frederic Nzeyimana hariho
bivuze ngo bavuyemo abantu bose barishye hari abantu bishye mu Burundi batishye umuntu numwe muga babuze abantu injuro n'injuro.
Ariko hariho nabishwe mu 93 bo mu gukwa tutsi bamwe yavuga ko
nico nagomba kuvuga ni kubera severe nabo bari ko baravuga nti bafata uruhande rw'abantu babuze bavugira bishe bavugira babuze wabuze aziko yabuze gusa ibyo bindi byuko ari wundi ishwe hari ati bimubaba kugira rero je ndiko ndavuga ko nabuze umuvyeyi ucuza kumbwira gusango n'ubundi yarabuze umuvyeyi ico ndikishuri kibazo canje kandi aho niho se umugwi wa severe ubabariza cane abantu we
ego me
kuba washitse niyo nta karoro nkago kuvu uri
muranyibuka ndafanye ego me n'ishandwa ijambo mukanya
bakazura burya buhanga ubona bakazura jya magufa yose ubona bakakubwira kwa uhantu ari mugahinga umuntu yabahamba akakubwira ko babarondera ibaba mwijoro baza kubarondera babaza nabahara abahutu ukabyumva neza biriko biravugwa yuko barondera abahutu utaje umututsi bakaca bamureka ko nawe nyine avuga yuko bamureze kubera bibaje ko ari umututsi. Perezida wa CDR ahembwa na leta kandi yatumwe n'inama nshingamateka yitwa ko ariwe aduserukira twebwe dufite abantu bajya bahambye hajya ku rubu ni umubyeyi wanjye aryamye harya hanyuma we ukibonera ubwishi bw'abo bantu bose baje bava mu mpande zose z'igihugu ukavaho utatubwiye izina ry'uwo muntu yatwica ugatabisa wibwira ngo harimwo bose harimwo
ubwo se ubuhinga uyo murwi
aho kwibaza ngo bariko baranywanisha abantu ngiby'ibintu rero bigiye bizosubira gutera induru zimwe izisumba nizabaye mu nyuma
ico Frederic ubwo umurwi suko umurwi severe woba udafise ubwo buhinga bwo guca kwa mazina
uriko urategura iyindi ntambara
ego mereke
bibyuzuriza ntibinywanisha ahubwo biraryanisha abantu rwose
reka duhe n'ijambo
babona yuko severe ahubwo iri kivugira uwo nyene yaduhambiye ababyeyi ako kantu nako twe tukamaranye imyaka ingahe 50 turindire
ego meka duhe n'ijambo Emmanuel Nkurunziza nawe nyene agira ico avuze ko yashikirijwe na bashyantahe babiri Jean Luc Irandelera na Richard Butoyi duga kwijambo mu kanya gatoyi ndabona kanya kihuse cyane gose Emmanuel
nibyo kariye gusa ariko nibaza ko mu ndindira ngasoma tubiri cyane dutatu ko nubundi yasomye arasomanga iki ngomba mpere ku icyonzo Imana ikaravuga ngo baraza ngo bene gufata abantu ngo bakavuga ngo nitwereke ngo abanaka ngo bahutse ngo nitwereke ngo icyo yibagira kandi yama yivuguruza siryambe nuko wenye nubwo yavuze ati barashikaga dufate nk'umuntu bakamusanga ariko arigisha mu ishuri kanaka bati nakaca ngaha bagatora abamugani batore bose icyo atavuga ari naco catumye dushika ngaha dusigaye dutuma bene kutumarira abantu utohoza ukuri nuko baba bariko bahamagara yuko nakananaka aribo baterereye mu rugo mu muhari ubu ariko batatereye ntibabakorako ni ukuvuga rero ntasubire kuvuga ngo bahiga abahutu amazina naho bari abaguye mu mpore rudata wanje amazina mbere na mbere kwari kuriga batera muri ubuyo ari yagombye kumara batu ico kikiwe aba bantu bahejeje kuvuga mpere kuri uyo amazina ntaco
nisanze
bayumvise Frederico nyine ubwiwe ariko ugaragaza tabahima ntibahonyora ibwana izindi bya bindi byo kugomba kuba bita stigmatisation nko muri zangingo umunani zahava ziba icumi zo kugena abantu kugira ngo babagihonya bwo kucanke bajustifiye basigure ntihasubire guhanwa barikoze ibyo ni gukumira abantu abahima barabeshe ntibigeze kuba bakumira kucanke hano kugira ngo dufashanye kumenya ukuri turafata nk'abatongore b'umwami abazi kahise hari abahima b'abatongore b'umwami nk'abitwa ba musurupu wa sebamba hariho aba poeti bivuga amazina bama ku kirimba murazobazibiranditswe aho sindahateka kugira ngo ndabankire yuko baca batuma agatoki ku bahima ngo ntibakoranwe ibina nk'uko bimwe byo cyisigura ko baca bishwa rubica kumwe n'abo bandi batutsi ariko na cane cane ikitugoye nuko ukuntu tukomeza dusubira mu gico severe ngo yokora mu gico severe ngo itakoze ukamenya ni severe yo kubaho yoshigikirwa kandi yiganje mu bene gushigikira abo bicenye sindi ko ndashikuza ndabaha karore rutoro tubiri mwitangazo twasohoye twaravuze ko arimo abanywanyi nako abakomiseri bari muri uwo murwi bigeze guhagararira abicanyi uwa mbere ni Deo Hakizimana mu gitabo ciwe yanditse Burundi Runondi arayimanga yukore mu banditse iketi y'itariki 22 uzuko 8/1988 igihare ziri gatangira ubwicengwe ntegamaranga ugomba kumara abatutsi nubwo hari abavuga ngo bwamara abahutu bwamara abatutsi je nahaburiye umwarimu wanje w'igifaransa w'umututsi n'agafaransa nkigendera kari we yakanyigishi hanyuma rero kugira ngo umuntu yahagaze ndidadaranyije mugenzi umuntu yahagaze akavuga yuko abo bantu abashigikiye uno munsi akari baca batuma yuko atohoza uko kuri ivyo vya harimo n'uwo mwaka ivyo bavita confidence cyo cyo nyere cyari kimaze kugira ngo bamukuremo canke yose dewe nyine ubwayo bayihagarika bayikutse uwa kabiri renza ko abizi batugwa nari data wani bo muhinga ngo bakayishe na ishoke ndako itariki 2024 z'ukwezi k'umunani muri 2011 ku radio BBC gahoza n'icyango jewe nyine ubwanje turiko turavuga ntega maranga yaravuze yuko ari bisanzwe yuko abakwisa umupanga batuye mumvura idahita nibwo no gutwi ngo ni ibisanzwe mbere yanagomye gucapa byo kuvuga ngo nabafuze bu bashobora basabasana n'abaparite hutu kandi ko bose bakomo ndinda gatonya kuko umushinga nahe mundi kiri
ndiko ndabamasa
aravuga kabiri ndeka dasigaje kamwe gusa kugira si mfano mukenge kandi amwe ngiye ntimuhaze mu kenga ico rero nako ndabereka yuko severe twe twasavye tutari umuntu yuko ihagarara muri uko kuntu yuko no munsi yirikira akora birega yo nyene ubwayo na semwe gahe akazi kumusura kwemera yuko duserukirwa n'abatwici mbere mwaka uyu muri 2018 kuri radio ya nyene nababwiye chat na ronse cy'abanywanyi bacu muri Nyarusange igitega aho baboneye yuko abagenye muri severe local donc communal ari bamwe bica abatuzi 53 baciye bigumira mu nzu zatuye kuja kwitwa ukumva ushobora kuja kuvuga ngo banyikiye ko ntohoreza icyo ni ikindi cyerekana yuko nubwo bakomeza babwiye bagi iyo severe hari niyo kuyobagiza ibyaha bya
kandi
DFT nishobora gutaraga ubutungane n'amazi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara tubandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika reka duhe ijambo Gérard Jean-Claude
Allô
Jean-Claude Mouye
ndi umunara ya Karuzi
untara Karuzi duga ku ijambo ikibazo cy'imbere mu kanya gatoyi cyane
yego no kuvuga je ikibazo ufise ni iki kuri umugoyi severe ko abantu ariko arabivuga ku bijyanye n'ukuri kuri kuramira ni byiza je nk'akarorero ndi mu bantu babuze imaho tugenda 2022 rero ikibazo je ufise ni iki nuko je amakenga afise abantu benshi bari babuze iki gihe baba bakiriho bashobora guca bahahamuka none umuntu aco ufise Nikiye cyateguwe ko aha mu Burundi iwacu tubona ko umenga na gahingwe kahari abantu hari bose bashaka kuguma nk'abihorahorana cyose ubusize zokora ku ico gihe kiri 2022 cyangwa uzageza ku mwaka wa 2016
yego be
ibazo byanje ni
murakoze Jean Claude reka ndabona kandi na kagi Gérard muri hafi
wi cyarande hafi
akabazo gatoyi cyane gose munsi y'umunotumwe
yego James Sanze yari nk'intererano
yego
mu Burundi agiye jero nk'ubu nkaho mere nk'igwaruka turakeneye cyane kumenya kahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo bijya byabaye bidufashe gutegura ejo, kuko iyo bari ko baradisha nkatwe kugaruka yuko atabantu bapfuye kwa cyasivira ahubwo bagikore by'ukuri neza mu muco kugira ngo tubone nyene yuko ikibi cyabaye. Ndemeza ko rero je nkanje mfata yuko nk'umuntu yanka ko icyo gikorwa cya Sevira atari cyiza, kumbure ko ashobora kuba atinya cyangwa atinyira bo yobazi kuba baragiye muri icyo gikorwa.
Urakoze Rahareka, ndabona kanya kagiye duha ijambo Emmanuel Nkunziza akamumotera umurwi.
Murakoze neza. Severe ihari twabivuze biragoye mugomba kutuma kuvuga kwivuguruza, kandi tu iyo tuba twabonye ko twari twihenze twari twivuguruza nta gitsumba, ariko Severe ntishobora kuba irimwo abashigikiye ubwicanyi ya yitwa kwikira toho cambe ica
kabiri. Nkurunziza abo mwagiriza ubwicanyi batari ngaha ku iradiyo kugira biregure no gusaba ko bireka
yuko yisubirako ibikorwa byayo nibihagaritswe kandi ko abaseve mugabo ntushobora kuribwa n'inzoka uwitwa Kristatu.
Namwe
basabye yuko kandi none ko yacinda tu tumije turiko turavuga yerekana yuko
arabatutsi. Namwe Frederic Nzeyimana mukanye gatoyi cyane gose munsi y'amasogo na 30 mugire akamo mutera umurwi Severe.
Kandi no temu gwa Severe nuko woroherinda. Gutya. Ikibazo chamavi yakozwe mu Burundi Severe yahawe kwiga kimwe gusa ikibazo cyihonya bwoko yagiye gisiramwo bikogwa mu Burundi ari 1995 ihonya bwoko y'ubwoko bw'abahutu kuva igihe i Burundi butanguye gutwagwa neza n'abantu baturuka mu miryango y'abahima, kuvuga kuva kuri Micombero amukaduwa kuri Bagaza amukaduga kuri Uyoya.
Yego,
abo batatu ayo mazina atatu y'abatwahe u Burundi
ndabona kanya
atatu bose bari mu mugwi wisha abantu mu 2022 no kuvuga bari mu bantu bazimye.
Ndabona ibibazo bijanye mu rwi Severe ibibazo bihambaye cyane rwose abarundi benshi batavuga cyo kimwe. Nashaka kubashimira cyane rwose mucyanahe Frederic Nzeyimana nawe mushyanahe Emmanuel Nkunziza kukanya mwatoye kugira ngo mugire ico muvuze kubikorwa by'umurwi Severe ekane kibazo cyo kurekurenera hagati y'abarundi. Ndabashimiye cyane gose, ndashimiye n'abanywanyi bose baduteza amatwi bagaterera n'ivyumviro vyabo. Turashimiye engineer kandi dushimiye na Fatou Karara yiganije kiganiro. Tubashimiye mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza. Radio Hijwi y'Amerika. Hijwi y'Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abashuti mwese namwe bakunze Radio Hijwi y'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.